Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Niwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya 9 ndamukiza umwaka w'2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kubona ubutungane ataco burakora kwigana gugwa rya Ernest Manirumva yahoze ari cegera c'urongo y'ishirahamwe Olicom vyerekana ko ubutungane buri mu kwaha gw'ubutegetsi. Ivyo biri mu itangazo urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rwashize habona kuri uyu wa gatandatu aho bibuka imyaka 13 iheze Ernest Manirumva agandaguwe. Muraza kuvyumva murano makuru. Ikibazo c'ikerangiritoro co kimwe n'ibindi vyankenerwa vy'abayimuzi wibuye mu gihugu vyari bikwiye kwicarirwa n'abategetsi b'igihugu bishikirizwa na Frederico Bamvugiyumvira, aho avuga ko leta ya CNDD-FDD ariyo ipfukamye munda umunyagihugu muto muto. Nayo nk'uko bimenyerewe ku misi yose ya gatandatu murakurikirana ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba n'imbonesha kure Renaissance. Mu kiganiro c'uyu munsi tukaza kubayagira ku bwicanyi bugize imisi bwari monegoje mu gihugu. Mukanya inkuru imwe ukwayo kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Duhera no makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Abantu batandatu bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Mbizi muri komine Kibago intara ya Makamba. Nkuko bivugwa n'ababa kuri uwo mutumba, abo bahagaritswe na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Makamba hamwe n'ubujejwe iperereza muri iyo ntara nyene bari kumwe n'abandi bapolisi barenga 10 bakaba babagiriza gukorana n'imihari igwanya leta. Mu bahagaritswe harimwo umugabo hamwe n'umukenyezi wiwe afise uruyoya, akaba yasize n'undi mwana atarakwiza imyaka 3 nkuko amakuru ava ngaho ku mutumba Mbizi abivuga. Bakaba baciye bajanwa berekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Ababanyi bakaba bafise impungenge ku mutekano wabo bagasaba ko borekugwa. Imyaka 13 iraheze Ernest Manirumva yahoze ari cegera c'urongoye Olicom, ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta agandaguwe hari ku igenekerezo rya 9 ndamukiza umwaka w'2009. Urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH ruratangazwa n'ingene ubutungane bw'Uburundi buriko bukorera mu kwaha k'ubutegetsi mu rubanza rw'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Biri mu itangazo urwo runani rwasohoye kuri uyu wa gatandatu. Bitashimira Imana arurongoye asaba leta kutivanga mu by'ubutungane kugira ukuri kumenyekane. Tumukurikire.
Nkuko amatohozo yashoboye kuvyerekana, yerekanye yuko iryo gandagurwa ryateguwe rigakorwa na bamwe bamwe mu bihangange mu gipolisi, mu gisirikare, hamwe no mu iperereza. Bamwe bamwe muri bo barashinzwe amabanga ahambaye, abandi mbere n'ubu baracari mu mabanga akomeye. Twovuga nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Birakobuca batavyanda kugarika. Ivyo vyaremejwe mu bimenyetso canke mu bashoboye gutanga amakuru mu mwanya wa mbere, co kimwe n'umugwi FBI w'Abanyamerika wari watumweko na leta y'Uburundi kugira ngo uze gufasha amatohoza. Ariko kuva babonye makanda, nta kintu kigeze gikorwa kugira ngo ubutungane buboneke. Abakoze iryo bara bakurikiranwa hama bacirwa urubanza. Nicyo gituma tuguma twiyamiriza uko kwihoza k'ubucamanza, uko kwanka gucira urubanza inzirakarengane yagandaguwe kubera iki haraniye agateka kazi na muntu. Hanyuma tukabandanya dusaba leta y'Uburundi yuko boshira mu ngiro ibyo bakunda kwivugira, yuko bahagaze ku ciyumviro cyo kurwanya kudahana, kandi bashigikiye yuko ubutungane buba kuri bose. Iyo bavuga rero gutyo ntiboheza ngo babwime Ernest Manirumva yiguze igihugu, ariko arondera amatohoza na cane cane ku bintu bikomeye nk'ibintu vyerekeye dandaza mu mbisho, ibigwanisho, kuko ibigwanisho biba bigiye guhonya inganda, ibigwanisho biba bigiye gutosekaza agateka kadina muntu ko dosi yagiye iracubagira byavuye kukutigenga kucamanza ari nacyo gituma uguma dusaba yuko leta y'u Burundi n'izindi nzego zokora ibyo zishoboye byose kugira ngo ubucamanza bwigenge nabo bacamanza nabo nyine bagakora kugira ngo bigenge niho bazoshobora gucira imanza abanyagihugu bakurikije amategeko.
Tubandanirize ano makuru mu ntara ya Rumonge. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo muri iyo ntara basanzwe bagura imikate kubera ibiciro vyaduze cyane. Abayikora bakaba basigura ku ikoresho bizimbye cyane. Abayidandaza bamwe bamwe nabo bakaba bahisemo kubanza kubangira kuko bavuga ko bakora bahomba. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bakaba batewe umutima uhagaze n'ukuntu ubuzima buguma buzimba. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Umukati waduze ko amafaranga ari hagati y'amajana 2 n'amajana 5 mu gisagara ca Rumonge kuva muri indwi turiko turarangiza nk'uko amakuru ava muri iyo ntara bivuga. Nico kimwe n'ibitumbura navyo nyene byaradugijwe igiciro. Amakuru ava muri bamwe mu babikora avuga ko kuduza igiciro babikoze bivuye ku bukene bw'ifu y'ingano isanzwe iva hanze y'u Burundi ubu yaduze cane. Hamande iyo farine ibikoresho bindi nk'amagi, isukari, amakoto byose byarazimbye. Akadobo gatoya kamaritiro 10 kagugwa hafi ibihumbi 70, ibido nayo y'amaritiro 20 y'amakoto igugwa amafaranga yababa ibihumbi 150 nk'uko abayadandaza babibyigana. Ikiro cy'isukari kigugwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 6. Abadandaza imikate hamwe n'ibitumbura bavuga ko babanje kureka kudandaza kuko buhaba bahomba. Abaguzi cyane cyane nk'abafise abagwayi baridoga ko n'iyo mikate izimbye ibagora kuronka. Amwe mu makuru ava mu badandaza amakoto n'ifarine y'ingano avuga ko ibintu bishobora kunyuka mu minsi iri imbere kuko ibyo bikoresho bitariko biraboneka muri iyi minsi. Bagakeka ko ibiciro by'imikate bishobora kuduga gusumba ibiharubu.
Vanessa Muhiteka arakenuye abarongo y'u Burundi muri kino gihe bakwiye kwicarira ikibazo gihanzwe abarundi kijanye n'ikena ry'igitoro cyo kimwe n'ikena ry'ibindi byankenerwa ryabaye nanse. Akuna kamo gategwa na Federico Bamvugimvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bivuga yisunze ukuntu igitoro kimwe mu bintu byankenerwa mu buzima bwa minsi yose ari umuzi wibuye mu Burundi abategetsi nabo bibereye mu gacerere. Kubwiwe biragaragara ko intwaro ya CNDD-FDD ishaka kuniga umunyagihugu mu buryo bwose, ariko akibutsa ko intwaro nk'izo zidateba gusenyuka. Reka tumutege yompi.
Hari akantu namye nsoma ejo bundi kavuga kati ariko irisi ibara nta matara nta mazi nta kiyeri nta gitoro nta sukari nta bajaji nta moto nta kinga nta makara nta na pasiporo ngo duhunge. Ako kantu ukaravyo menga karasanzwe ariko karavuga byose ibazo bihari mu gihugu. Ibyo byose umuntu insigura ari bubihe ni ingene umugambwe CNDD-FDD waje ku butegetsi utubwira ibyiza ugiye kutuzanira. Ariko umwaka ugira 17 uyu munsi turiko turabona icarico ibyo batubariye n'ibyo bakora ni kumwe kwizuba nijoro. Rero umutaga nijoro urabona ko bidasa naha nico kimwe. Ibyo bakora nkuko Musenyeri mukuru w'Igitega yabivuze uribaza ibyo bari ko barakora ukabibura kubera ko nta siguro bifise. Ibintu biri mu gihugu abantu atacubaciha abantu biguma bidoga gusa abantu bicwa bakanigwa bagatabwa mu nzuzi umuntu akibaza ati none by'ukuri ibi nibyo twari twiteze. Ariko ni kuki abantu bategeka badategera ko harenze ko tuva muri ibi bintu? Rero jewe nkavuga nti birarenze urugero canke babigira nkana ko bafise umugambi unyegeje tutazi, ariko nawe ntiwo baruyundi atari kugira abarundi abaja. Iyo umuntu ataco yiha, iyo umuntu atacafise avuga, iyo umuntu atakwameze uramugira umuja ukamukoresha icyo ushaka ukamunka ku buntu. Jewe impanuro ndi buhe abategetsi nibategere ko sukubera ko bafise ibigwanisho ko bashobora gucinyiza igihugu mu Burundi ngo bamugire icyo ashaka gushika kuri Amina. Nibitonde bakutira agatima mpembero bashaka kubaka bubake mugo badashaka kubaka gutoteza abarundi gushikiyo o sinibaza ko bizobandanya bizote babihinduke. Impanuro ndi baha barundi ibi bintu babikurikiranire hagufi cyane cyane bafatane munda mu magugu bafise. Ariko baze baravuga na bati mbega ibi byaje gute nimwiyumvire muti ibi byashitse ngaha gute twobivamwo gute ganira ico kibazo aho muhuriye ku mirongo mutonde y'igitoro mutonde y'isukari mutonde y'ibinabiriya zamuraganira ico kibazo haginyishu izoteba iboneke
uwo akaba yari Federico bamubyumvira yahoza ari cegera cy'umukuru w'igihugu mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
birababaje kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atitavye igikorwa cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko EAC cabaye ejo mu gihugu cya Kenya kikaba cari cyo gutera umukono ku masezerano yemeza ko leta iharanira demokrasi ya Kongo yinjiye bwite muri iryo shirahamwe ibyo bivugwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe LDB Jeremy Minani aganura umukuru w'igihugu kutabandanya yikumira mu bikorwa byerekeye akarere k'ubuseruko bwa Afrika tumutega amatwi
umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarari muri Kenya kandi basho ndashimiye arabizi akari kuba kajyo ko guhura kwa bakuru b'ibihugu babiri bakayaga amagara abantu ibibazo bihanze Burundi n'u Rwanda byo tore gumute kuneza ibihugu byose n'ikicuka kibikiri hagati y'ibihugu cavuye kunyifata mbi y'abarongoro Burundi kuva mu 2015 cyo tore gumute usanga atacyo bimubwiye barisito ariko ni ibintu bikomeye cyane kuko byofasha kunagura imigendanire y'ibihugu bibiri kuko murazi neza yuko iyo migendanire gutosikara kwayo byagize ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu no ku banyagihugu bato batabasanzwe baca muri icyo gihugu baja kurangura ibidanzo byabo mu Uganda cyangwa muri Kenya mwingagiza yuko u Burundi bwamaze kugacibuga muhura bwacibugara imihora yose amabarabara yose aja mu Rwanda nta muntu ashobora kuja mu Rwanda acimi barabara na rimwe avuye mu Burundi ibi rero ni ibintu kuvyukuri biturajishinga barundi bose umuntu ari kuvuga ati barisito ko yaragize imana kabiname kuzoba bakuru b'ibihugu bagahurira yo bariko byaga bakakuntu ibi bikorwa bimaze iminsi biba hagati inzego zimwe zije bihugu bibiri byo shika kugwego hejuru mugawa kuri bihugu babiri bahuye hagati yabo biragaragara neza yo kwishaka kwa varisite atari nyinshi ico umuntu yovuga n'ico umuntu yokwibaza gituma ahinama yose ikoranya ibihugu by'akarere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiyemo varisite acahitamo gusiba ariko umuntu yomuhanura yuko urwanko ntacu ruzanira Burundi ntacu ruzanira abanyagihugu yishwa ko arongoye kiritse kubasubiza inyuma
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko curuna nigwe ibimenyesha makuru icuno munsi gishimikira kubwicanyi buguma bubandanya mu Burundi ku isoko mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha
ku isoko Isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Umuhariteka waharuye abarenga ijana 50 bishwe mu mezi atatu aheze Radio RPA nayo yashoboye kumenya abarenga 60 bishwe mu Burundi mu mezi atatu nyene Kubera kubwicanyi butigera buhagarara mu gihugu umuti woba uhe ivyo nivyo dukijya nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 9 mukiza mu 2022 muri kumwe na Eloge Divin Remesha ndabahaye ikadze Abantu bangana ijana 53 nibo ligue iteka ivuga ko bishwe mu Burundi mu kiringo cy'amezi atatu no kuvuga mu kwa mbere gushyira mu kwa gatatu muri uwo mwaka w'ibihumbi 2022 Radio RPA nayo ikaba yashoboye kumenya abantu 63 bishwe muri icyo kiringo nyene cy'amezi atatu aheze Benshi mu bagirizwa ubwo bwicanyi bakaba bari mu nzego z'umutekano iperereza hamwe n'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD bagenzi wacu muri radio Inzamba na television Renaissance babajije urongoye ligue iteka Ancher niko yagize icyo tuma ubwo bwicanyi buhagarara
n'ishami riteka turabona ko nta kizotuma cyo bwicanyi bihagarara mu gihe abahora bakora ubwo bwicanyi ari bo batwara ari bo bajejwe mu banga komakomeye uno munsi rero no kuvuga babasubiriye abasigaye nabo twakwita aba executive barakingiwe bakingiwe nabo bahora ari bo babikora ntawo kwizera rero yuko ashoboka kuboneka ibintu bihinduka aho bwicanyi bwahagarara kunyuruza abantu cyangwa gutotera zohagarara mu gihe abahora babikora ari bo babijejwe nacyo gituma League iteka yumvira iti nyabuna nyabuna birateye n'isoni aho igihugu kirangwamo intwaro yitwa ko yitorewe abafite igipolisi afite igisirikare afite ubutungane ubwo tuguma tubona abantu bicwa ku munsi banyurutswa atacamira
waharanira agati y'akazi na muntu asaba umukuru w'igihugu kugira icyo akoze
umukuru w'igihugu wenyine ni wakwiye kurangira ibyo bihagari kuko mu gihugu kirangwamo ukudahana tuhana ibyo bashyize imbere nta n'umutekano nta byose bizoguma biyangara umukuru w'igihugu wenyine rero arakwiye kwa mga chile kikira ti nyawuna utunga nebu hapi jambo mgihuku akora mabi wahanu hama wabze yigazari de kurela wale kikuzari agafuni
ishira mga apodehash na jo ikawajere kanako abadware nga majinatano na mirongi tatu bishwe mgihuku chose munga kawumbi viviri na mirongi viviri narimne aha kabari ikigani ilo kisoko choku washena na mukiza mubihumbi viviri na mirongi viviri na kabiri kigarukie na kengurukie mgese mga duteza biri mwari kumwe na Eloge Divin Remesha naho mu ndwiza
cyari kiganiro ku isoko
Eloge Divin Remesha nawe ne tumukengurukire mu gusozera ano makuru tubabwira ibivugwa mu makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ayino munsi tukaba tuyabwirwa na Josephine Jones Nkunzimana
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze bagenzi bacumurano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi tuyatangurire kukimenyesha makuru SOS Media canditse ku ngorane ziri ku bitaro by'intara ya Kirundo aho inzo yazibazavutse hataragera zifa ku bwinshi kubera amatara acika hakabura igitoro cyo kwansa imoteri kugira ngo uburiri bw'izo nzo yabugume bushushe. Kubwico kimenyesha makuru inzo y'umunani zari tavyimana mu ijoro ryo kuwa kane rishira wa gatanu muri ivyo bitaro uburiri butatu bwagenewe inzo yazivuka zitageze muri ivyo bitaro byararetse gukora kubera amatara yari yacitse habura n'igitoro cyo kwa simoteri bahora bikora kubwico kimenyesha makuru ibura ry'umuyaga nkuba ryatumye izo nzo yazitabimana abari bakenewe kuvugwa byihuta bahitamwo kuja ku mavuriro yigenga abatishoboye basubiri wabo aya makuru tuyabandanyirize mu by'imibano aho kimenyesha makuru wacu kivuga ku ingo zirenga 50 zasavye kwahukana amadosiye yabo ari muri sentare y'intango ya Rumonge bimwe mu bituma abahukana n'ubushurashuzi abagore barondera abagabo benshi ihohoterwa rifatire ku gitsina hamwe n'irifatiye ku butunzi amasengero n'amadini yemera hamwe n'amasengero n'amadini yemera kugira abagore benshi ikibonekeza ku bw'ikimenyesha makuru wacu nuko abasaba kuvana benshi arabakenyezi kandi baba bubatse vuba umwe mu baharanira agateka k'abana avuga ko imboneza mu muryango yosaba gushira imbere impanuro mu bashaka gutandukanya kuneza y'imiryango n'abana babo tukiringaho nyene mu by'imibano kimenyesha makuru Burundi Echo kivuga ko amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'abarongoye abande ari ntandaro y'uruhagarara amajambo yitwa ko araye iterabwoba mu gihe urongoye abandi ashaka ko ivyiyumviro vyiwe ari byo byonyene byoshigwa imbere ico kimenyesha makuru kivuga ko havuzwe indongozi haba harimwo abaserukira imiryango canke imigwi itandukanye kubwa Blaise Izerimana yanonose ibijanye no kumenya abantu n'imico babayemo avuga ko muri rusanga amajambo y'igikenye yakigwa nabi muri rusangi ivyo ngo bituma haduka icuka kibi muri iyo migwi Amakuru yandikwa n'ibimenyesha makuru tuyasozerere ku itororokanirizo ry'amakuru ABP Info cyandika kubijanye n'itunganywa ry'amatongo yo muri zone Gatumba bikaba byavugiwe mu nama y'abashikiranganje yabaye kwigenekerezo rya gatanu za kuno kwezi. Umugwi ubijejwe wari waramaze gushigwaho kugira ngo wige neza ababa mu matongo azwi n'amategeko hamwe n'abayabamwo mu manyanga. Amatohoza yakozwe n'uwo mugwi yasanze ko barabara ya 12 na 13 haharuwe ayashika amajana 208 indwi muri yo akwije amategeko amajana 21 nayo yaciye mu manyanga. Hagati y'amabarabara ya 14 na 15 haharuwe ayagera ku 249 muri yo 1607 akurikije amategeko amajana 432 yaranyazwe ayandi 10 yanditswe ku bantu babiri babiri mu kindi kibanza kitarategurwa kugira ngo abantu bakibemwo hanyazwe amatongo 965. Ingingo zahavuye zifatwa iya mbere n'ukubwira abo vyega uko vyifashe, ubwa kabiri guhagarika ibikorwa byose biriko birakogwa byo kubaka mu maparisera akirimo amatati mu kurindira ingingo zizofatwa na leta. Aha rero niho hagarukiye makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi mwari kumwe na Josephine Johnson Nzimana nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose mugire weekend nziza naho utaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Ninongaha duce dusodera no makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Josephine Kaze akaba ari je nayo bashikirije. Ndabifurije kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.